Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikoshikiza biganire byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa mbere itariki 12 y'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2026 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro uyu munsi.
Umushirika rumwe ubwese yanamurije n'ababyumva ari abanyarwanda babyumva n'abarundi bamenye yuko rwose nta shingiro bifite.
Uyu ni Brigadier General Joseph Nzabamwita umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda avuga ku makuru yatangajwe n'abajejwe umutekano mu Burundi yuko umusirikare w'umunyarwanda yafatiwe mu Burundi. Igihugu cyo kumwe n'andi makuru yerekeye Burundi arimo ihagarikwa y'abanywanyi umugambi FNL wa Agatongwasa turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Kariko dutangwe kumakuru abugwa hirya no hino tujye gushikiriza na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe utushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Freddy, mwaramutse na mwese muduteze amatwi. Tuyahere muri Cote d'Ivoire. Muri icyo gihugu cya Cote d'Ivoire abantu 14 b'abasivile hamwe n'abasirikare babiri barishwe barashwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi batandatu b'umuhari wa Al-Qaeda. Icyo gitero cyabaye jo ku munsi wa Mungu cyabereye ahitwa Grand Bassam ku nkengera z'ikiyaga haruhande y'ihoteli yitwa Southern Star hahurumbirwa n'abanyamahanga benshi. Abantu bashika 22 barakomeretse. Abantu baraho igihe byaba bamenyeshije ko abo bicanyi baje n'amaguru bambaye ibihuzu bikinga mu maso kandi bafise ibikoho bikomeye. Basanga abantu bari ku kiyaga bariko basama kayaga baca babiraramwo n'amasasu. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yemeje ico gitigiri cabahasize ubuzima acamenyesha ko abo bagizi ba nabi bose bishwe. Leta z'umwe za Amerika yateye ivyatsi ubwo bwicanyi mu mezi aheze. Al-Shabaab waragavye ibitero ku mahoteli akomeye yo kumurwa bo kumirwa mukuru y'ibihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso. Ibitero byahitanye abatari bake. Tukivuga ku makuru y'ubwicanyi mu gihugu cya Mali, umusirikare yamuka mu gihugu cya Chad wo mu nteko za ONU yarishwe arashwe arashe murambabarira abasirikare babiri bagenziwe akomeretsa ubugira gatatu mu buraruko bwa Marejo ku munsi wa Mungu. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungoni Radia Ashuri amyesha ko hari undi musirikare yafashwe ku munsi wa gatandatu yagirizwa kurasa bagenziwe ahitwa Tasalite ni mu ntara ya Kidari muri Mali. Ubwicanyi bubaye ubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi zitatu muri iyo ntara nyene ya Kidare. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri, umusirikare yamuka muri Chade wo mu nteko za ONU yarishe umukomanda wiwe hamwe n'umuganga w'izo nteko. Ni mu gihe hari haheze indwi zitatu hari uruhagarara rufatiye ku buryo abo basirikare babayeho ndetse n'ibijyanye n'imishahara yabo. Mu myaka iheze abasirikare 2000 bamuka muri Chade bahisemo guta imirimo yabo bivanye n'izo ngorane nyene z'imishahara hamwe n'uburyo bafatwa ku bijyanye n'uburyo bwo kubaho. Muri Turukiya abantu bashika 34 nibo bishwe bahitanywe n'ikibombe caturitse ku murwa mukuru Ankara ejo ku munsi w'Imana. Umushikiranganji wa Turukiya w'amagara y'abantu Mehmet Muezi Noglu yamenyesheje ko abashika 125 bakomeretse baciye bajanwa mu bitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru Ankara. 19 muri bo amenyesha ko bababaye cyane. Muezi Noglu amenyesha kandi ko icyo gitero cyabereye hafi y'ahitwa Kizilai hari amaduka menshi kandi hari ibituro by'imiduga yunguruza abantu. Ni hafi y'ubuserukizi bw'ibihugu bitari bike hamwe n'inyubakwa za leta. Icyo gitero kibaye inyuma yaho hari haheze iminsi ibiri ubuserukizi bwa Amerika muri Turukiya busohoye urwandiko rwabisha ko hashobora kuba igitero ku murwa mukuru Ankara. Urwandiko rwasaba abanyamerika kwirinda kugendera muri icyo gice. Mu gihugu cya Zambia, inama nkuru y'abepiskope muri Zambia itekanya gutunganya inama hagati y'imigambwe ya politike hamwe n'abakandida bazoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni mu ntumbero yo gukinga uruhagarara rufatiye kuri politike rushobora kwaduka imbere y'uko ayo matora atekanijwe ku itariki ya 11 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. padiri ajejwe kumenyesha amakuru muri Ekleziya Katolika muri ico gihugu ca Zambia Winfred Kunda amenyesha ko abanyagihugu ba Zambia bamye bashikiriza amakenga ku gutana mu mitwe vyama vyadutse hagati y'abanywanyi b'imigambwe mu gihe iyo migambwe iriko itegurira gutangura ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika cagirije Perezida wa Siriya Bashar al-Assad ko ariko agomba kuburizamo ibiganiro bishasha by'amahoro, ibiganiro bitekanijwe gutangura ejo ku munsi wa mbere i Geneve mu Busuwisi. Ivyo vyashikirijwe na sekretere wa Amerika John Kerry mu gihe abadiplomate b'ibihugu rutura bari mu nama mu gisagara Paris mu Faransa kuvugana ku kibazo cya Siriya hamwe n'ibindi bibazo bihanze isi. Muri iyo nama yejo ku munsi w'Imana yahuje John Kerry hamwe na bagenzi we w'Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubutaliyano hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya barihweje n'ibibazo byo muri Libya, Iraki, Yemeni hamwe n'icifuzo c'Ufaransa cyo gusubira gutanguza ibiganiro hagati y'igihugu cya Israeli n'igihugu cya Palestina. Amakuru twabateguriye avugwa irya no hino ku isi aha niho arangiriye. Turasubira mu mwanya mu ncamake yayo.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ejo ku munsi wa mungu nijoro muri quartier ya Kibinga iri muri zone Kinindo muri komine Muha, umudandaza yaragandaguwe n'abantu bariko bagendesha ipikipiki. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse ari i Bujumbura yarashoboye kwishikira muri ico kibanza akaba agiye kudushikiriza inkuru y'imvaho.
Ayo masasu yumvikanye mu Kibenga kwibaba gitiriwe umunsi wa kabiri, ni ukuvuga Avenue Mardi mu Gifaransa kuri 58 yahitanye umugabo w'umudandaza azwi ku izina Gihabyarimana Paul. Twege tugeze ku iryo barabara gice saa zibiri z'ijoro zirenga, uyu muntu yagandaguwe ajyanye uruhande y'akabutike aho bamugandaguye basanze ateramiye. Ku ruhome rw'iyo butike yateramiye ko hari ibinogo by'amasasu yaciye birenga bine. Aho nyene uyu mugabo yaguye hasubiye isigaye afite amasasu bita amadiyo mu Gifaransa birenga bitandatu. Tuhasanze abantu baguye mu gahundwe kubw'urupfu rw'inshuti kuri bamwe nubwo umubanyi ku bandi. Aba bantu tuhasanze ariko bagerageza gutahura ibihereje kuba umwe muri bo agira twiganye ibyo yabonye.
Cyane ko ndataha muhira gabo bere yanje hari motirikira hinda mugabizima igitara komise niko nege mbere nkwise nk'ipazi ibiri cyambona umuriro uri kuraka ariko ararasa cyansubira inyuma niruka je nabonye umwe ku moto ngera no ndeka ararasa oya yari hasi umuntu yakararasa.
Abanyu Habyarimana Paul bose cyo bahuriza ko nuko yari umuntu ahumuye kandi w'intungane. Byongeye icyumviro kijyanye nuko yobazize imbo za politike bashamirira kure yamara bemeza ko abamugandaguye baje bagana we
ukuntu barashowe mutamangira niwe bari baje kurondera. Kubera mu bantu bose bicaye hajya bose bahavuye ari bazima kandi biraboneka yuko amabare ya penetre kuri kotimwe yicaye kuko niho motike ntibamureshe deja ari muri grillage ntibigeze banahatumberetse.
Uyu mutama wasanga umwotsi
turababanye duhana clotire
bavuga by'imigambo itanu.
Oya uwo mutama vraiment n'umusaza n'ikimuga yari nagwaye vraiment.
Apolisi yari yamaze gutangura amatohoza mbere hari n'inyamira babitwahuriye iyo kwirabaza bayibonye uko byagenze. Umukuru wa karitsiye Kibenga ni Mirimana Emile batazira Nimbagare avuga ko bagiye kugwiza abana n'abajije umutekano kubera ko mu kwezi kumwe gusa aho mu Kibenga amaze kugandagurwa abantu babiri.
Bo ubisha vraiment twe ntabwo twari tumenyereye mugabo mu kwezi ribaye gira kabiri hari ubundi twasanze banize w'umukozi w'umuntu yagiye ku kazi asanga bamunigiye mu rupango.
Bo tugiye kugwiza amanama menshi n'abajije umutekano biraturabe ku kameme bitoza birabandanya kuko ibi twege ibintu twe navuze twatumenyereye n'ukuri abanyakibenga barabantu bari babanye neza tubibona nk'igitangaza.
Umuryango wa Paul Habyarimana agahinda ni kenshi na cyane cyane umuhungu wiwe yaguye igihumura abonyigana ugwa rya se kuko yari hafi yawe. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nzabamwita Joseph yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibirego igipolisi cy'u Burundi kirega Leta y'u Rwanda bivuga ko umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi ari ibinyoma. Nzabamwita asaba Abarundi n'Abanyarwanda gufata ivyo birego nk'ibitagira ifatiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu wa Somta Kabuye.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nzabamwita Yosefu aravuga ko ibirego igipolisi gishinjwa ingabo z'u Rwanda ko haba hari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe mu Burundi agiye mu bikorwa by'ubutasi ari ibinyoma ko ibi birego igihugu cy'u Burundi gikomeje gushinja u Rwanda nta shingiro bifite. Brigadier General Nzabamwita Yosefu:
ni ibinyoma byambaye gusa kuko nta musirikare w'u Rwanda wafatirwa mu Burundi atarigeze ajyayo, namaze nabavuga iyo uwo musirikare nta uwo musirikare witwa cyo tugira mu gisirikare cy'Arabiye, ibyo bavuga inomero ze za gisirikare zo bita matricule mu Gifaransa ntabwo zo tugira nk'izo mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu by'ukuri urabona yuko ari ibintu by'ibihimbano tutabura kuvuga yuko ndetse ari n'ibirego bidafite ishingiro byacana cyane bidafite shingiro na rugero, ntabwo ari ukuri rero n'ibinyoma.
Igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyafashe umunyarwanda w'umusirikare witwa Cyprien Rucyahintare, igipolisi kikavuga ko yafatiwe ku musozi witwa Rushenya muri komine Giteranye intara ya Muyinga, akaba ngo yaravukiye i Bugande mu mwaka w'1992 nkuko we ngo yabyivugiye. Yinjiye igisirikare cy'u Rwanda muri 2011, ubu ngo afite ipeti rya caporal. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeza ko uwo mugabo bigaragara ko akiri muto akorera mu kigo cya gisirikare cy'ahitwa Gabiro. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko uwo musirikare yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma y'uko atabwa muri yombi n'abaturage. Uwo musirikare yemeza ko yaramaze kuza gukora ako kazi k'ubumaneko inshuro ebyiri mu Burundi. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asanga ibirego u Burundi bukomeje gushyira ku Rwanda ari uburyo Abarundi babonye bwo kujijisha ku bibera iwabo batabasha gukemura bakabyegeka ku Rwanda. Brigadier General Nzabamwita Yosefu avuga ko igisirikare cy'u Rwanda nta kindi cyakora kuri ibi birego nk'ibi usibye gukomeza kubinyomoza.
Umusirikare umwe se yanakora n'aba byumva ari Abanyarwanda babyumva n'Abarundi bamenye yuko bose nta shingiro bifite, ntabwo ushobora kuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda noneho cyagiye mu bibazo by'u Burundi hari umusirikare umutanabaho uvuga ngo ubafatiwe mu Burundi. Nibyo anavuga nta n'aho bihuriye rwose, iyo nabyumvise uraseka. Ari abantu avuga abayobozi be ntibabaho nta n'abandi n'aho avuga ntahazi, urabona ko ngira ngo ari intuza ni ukubiseka ni ukubigaya ni ukubisuzugura, ndetse nakangurira n'abanyarwanda kutabyitaho gusa kugira ngo bafate ko ntaho barasa nk'abana mu by'ukuri.
Si ubwa mbere Burundi burega u Rwanda kugira uruhare ku mutekano mu kibera mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu gishinja u Rwanda kuba ruha imyitozo ya gisirikare mu nzi z'Abarundi ngo zizasubire guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Ibi byatumye u Rwanda rufata icyemezo mu minsi ishize cyo kwimurira impunzi z'Abarundi mu bindi bihugu. U Rwanda ariko rwanakomeje kuvuga ko ibi birego byose nta shingiro bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyamanyu mugambwe FNL ishami rya Rwasa bashika kuri 16 bapfungiwe mu gashoka komine Busoni kuva ku munsi wa gatandatu. Muri bo harimo urongoye uyu mugambwe mu ntakirundo hamwe n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cankuzo. Urongoye igipolisi mu Kirundo avuga ko abo banywanyi umugambwe wa Rwasa bafashwe bariko bakora inama itemewe n'amategeko mu muhana umuntu. Zimwe mu ndongozi zibakurira mu mugambwe zivuga ko bafashwe bagiye kuramutsa umu FNL mugenzi wabo mu gihe abandi bategetsi uyu mugambwe bavuga ko ataco bo bivuga ko kuko batazi ica hagurukanye kigashikana mu Kirundo umukuru umugambwe mu karere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Abafashwe bose hamwe bagera kuri 16, ukuvuga abagabo 15 n'umukenyezi umwe. Muri abo harimo indongozi nkuru nkuru mu mugambwe FNL ishami rya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cankuzo, hamwe n'indongozi nkuru nkuru ku rwego rw'intara ya Kirundo. Ku rwego rw'akarere ka Bweru Buyogoma aha twavuga nkarimi Sindayigaya ahagarariye FNL ishami rya Rwasa mu karere cyo kimwe n'umunyamabanga wiwe hamwe n'urongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu karere ka Bweru Buyogoma. Ku rwego rw'intara ya Kirundo haza ku isonga Oscar Nizigiyimana abuserukira mu ntara uburongoye ugwaruka kwegamiye uwo mugambwe FNL ishami rya Rwasa mu ntara ya Kirundo n'ijisho ry'uwo mugambwe muri komine Busoni. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko mu kubata muri yompi igipolisi cyakoreye ku makuru cyari cyaronse, avuga ko hari abantu bariko bagira inama inyuranye n'amategeko. uarongwe igipolisi muntara ya Kirundo avuga ko bafashwe ku mutaga kuri uwa gatandatu bakoraniye mu rugo rw'umunyagihugu ruri ku mugwa mukuru wa komine Busoni ahitwa mu Rusarasi. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko mu kubahagarika batewe amakenga nuko basanze abantu benshi batororokanye baturuka mu mihingo itandukanye bakoranira ahantu hamwe mu muhana. Kuva kuri uwa gatandatu bose uko ari 16 bafungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi muri komine Busoni. Twagerageje kumenya ico bayivuga ko mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa haba mu ntara ya Kirundo canke ku rwego rw'akarere. Mu gihe indongozi zari gutanga umuco zose ziri mu bafashwe, twashimye kubaza bamwe mu ndongozi zibegereye inyuma yabo gato. Ntawemeye kwemanga amakuru ashikiriza kwifatwa ryabo banywanyi ba FNL na cane cane abo babakuriye mu nzego z'umugambwe canke ngo atange ijwi ryiwe. Ariko imvugo ntizisa. Indongozi za mbere zatanguye kuvuga kwifatwa ryabo babakuriye mu mugambwe bavuga ko bafashwe bari kuramutsa umunywanyi wa FNL ishami rya Gwasa Ibusoni. Izindi ndongozi nazo zivuga ko zidashobora kugira ico zishikirije kwifatwa gizo ndongozi zibakuriye kuko zitazi icahagurukije kigashikana Ibusoni indongozi yo mugambwe ku rwego rw'akarere ka Bweru Buyogoma Remisi Ndayigaya. Abo nabo basigura ko mu bisanzwe iyo Remisi Ndayigaya aramutswa FNL mu karere ka Bweru Buyogoma aramutse agendera intara ya Kirundo hahora haba umurariko udasanzwe, ndetse n'abari mu nzego z'igihugu zikomoka muri uwo mugambwe baturuka mu ntara ya Kirundo bakabimenyeshwa. Ubwo ruhande ruvuga ko rutamenyeshejwe na kimwe ku rugendo rw'indongozi ya FNL ishami rya Gwasa mu karere ka Bweru Buyogoma mu Kirundo ruvuga ko rutogira kinini rushikirije kwifatwa ryabo kuko rutazi ko urugendo bafatiwemo barukoze ku izina ryabo canke ku izina ry'umugambwe. Twarondeye umustaneri wa komine Busoni kugira agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka, yamara urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ko uko bangana 16 batanguye kubazwa n'Inyamiramabi mu gipolisi muri komine Busoni mu ntumbero yo kubandanya amatohoza. Mu Kirundo, Jean Bosco ndarujinze, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Do kwite mu Rwanda naho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwire ibivugwa muri sport.
Ejo bundi kwa gatandatu amakipe APR FC na Police FC yo mu Rwanda yari yaserutse mu marushanwa ya Afrika yarageze mu ntera kimwe cya 16 kirangiza mu mikino ibanza. Mu mukino wabereye kuri Stade Amahoro i Remera, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC yatsinzwe na Yanga yo muri Tanzania mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo. Umutoza wa APR FC Nizar Kamfir w'umunyatunisia yakubiswe icyuhagiro n'umutoza Hans wa Yanga ukomoka mu Buholandi. Umukino watangiranye ishyaka ryinshi ku mpande zombi, Yanga ikagerageza kwerekana ko yifitiye icyizere nk'ikipe nkuru. Abakinnyi bayo barimo umunyarwanda Haruna Niyonzima, Vincent Bosu, Calvin Yondan, Thaban Kamsoko, Donald Ngoma na bagenzi babo bagatembereza umupira nta mususu. ku ruhande rwa APRFC abasore bayo nka Jean Claude Iranzi, Yannick Mukunzi, Fiston Nkinzingabo na Myugariro Emery Bayisenge nabo batangiye berekana ko ntabwo bafite cyane cyane ko bari bashyigikiwe n'abafana babo barimo n'abasirikare bambaye impuzankano zabo bari baje ari benshi kuri Stade Amahoro. Uku kwihagararaho kwa APRFC ariko ntabwo kwamaze kabiri kuko ku minota 20 umukino ikipe ya Yanga yabonye igitego cyayo cya mbere gitsinzwe na Juma Abdul ku ishoti rya Kufran yateranye ubuhanga ku buryo umunyezamu Olivier Kwizera atigeze anyeganyega. Iki gitego cyabaye kidobya mu mibare ya APRFC kuko yahise yisanga imeze nk'irimo gukorera mu gihombo gusa yagerageje gusatira ariko hakabura umuntu usunikira mu izamu. Yanga yakomeje gukina yitonze bamwe bagakeka ko ari intege nke nyamara mu byukuri yari amayeri yayo y'umukino yatumaga banga kwikashagura kuko bari bazi ko bamaze kwibikira impamba. Mu gice cya kabiri APRFC yaje yambariye kwishyura ariko ayo mahirwe ntiyahise ayisekera kuko ku munota 74 yatunguwe n'igitego cya kabiri cya Yanga cyayisonze. Iki gitego cyatsinzwe n'umukinnyi wo hagati Saban Kamusoko, umusore ufite imisatsi iboshye igenda itendera ku mugongo. Ni ku mupira yarahinduriwe na Juma Abdul hanyuma acenga abo mu bakabiri ba APRFC ateye ishoti umunyezamu Olivier Kwizera awukoraho ari kuranga umujyana mushundura. Agahinda kahise kiyongera mu bakunzi b'ikipe yambara umukara n'umweru. Gusa ku munota wa nyuma iyi kipe yabonye igitego cyo kwihoza marira cyatsinzwe na Patrick Sibomana, umukino urangira Yanga itsinze APRFC ibitego 2-1. Umukino wo kwishyura uzabera i Dar es Salaam muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru. Abakunzi benshi ba APRFC bavuye ku kibuga bacitse intege ariko bamwe muri bo ngo baracyafite icyizere ku ikipe yabo ishobora kwitwara neza mu mukino wo kwishyura ndetse ikaba yakora ibikomeye igatsinda Yanga ikanayisezerera.
Ni ukuvuga ngo twebwe ni ukuvuga ngo umuzamu aradutenguye dukubitiwe ahareba inzega ariko twebwe ntabwo twita ku by'umuzamu. Ni ukuvuga ngo yaba ikipe yaba umuzamu bakinye bari bo bose tugiye kwita ku kibazo cye kiriho yaba atake yaba umuzamu yabyo tujye Tanzania ndushwanyaguza dukuramo Yanga. Yanga turayikuramo 100%. Nje niko mvuze ni ukuvuga ngo hanze ndashaka ibitego 2 bikaba 3 tugahita tuyikuramo hanje gikone international nzaba ndiyo ngiye kurara rokari guhera uyu munsi kugeza mu cyumweru gitaha.
Ubwo Yanga yatsindaga hari bamwe mu bakunzi b'andi makipe yo mu Rwanda bacinyaga kadiho basa naho bishima hejuru y'ikipe APRFC. Muri abo bari buzuye umunezero kubera gutsindwa kwa mukeba harimo abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagaragaye babyina mu gice cya Stade Amahoro cya nimero 17 aho bakunze kwita mu Ruhango. Uyu mufana wa APRFC aragira icyo avuga kuri iyi myitwarire ya bamukeba.
Ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda APRFC na Rayon Sport ni ukuvuga ngo ni abakeba ariko ni ukuvuga natwe nitugerayo Simba izaba ituri inyuma nk'uko abonye hariya ku mabanderore wabonye yuko Simba yari turi inyuma abafana ba Simba ni ukuvuga ngo ni abakeba ku bakeba nyine ba Rayon nyine ni ibisanzwe ni ibyabo no mu Rwanda basaba batuzomera ntabwo bareba ngo ni Champions League cyangwa shampiyona ni ukuvuga ngo bo bagiye bigiye ni ukuvuga ngo ni abakeba cyaba nyine nta wabiveba bibaho.
Mu kiciro cy'irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya Police FC yari iri muri Congo Brazzaville aho yahuraga na Victoria Club Mukanda yo muri icyo gihugu. Uyu mukino wabereye mu mujyi wa Pointe Noire warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera hano mu Rwanda ku kibuga kitaramenyekana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubushakashatsi butari buke buramaze kwerekana ko zimwe mu nzira zifasha iterambere ry'ibihugu aho ubutunzi butifashe neza ari uguteza imbere umukenyezi kuko bavuga ko iyo abakenyezi bagize uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko banafashirizaho imiryango yabo bakayikura mu bukene. Yamara igitigiri kinini c'abakenyezi ntibashira kwizera canke ishaka ryinshi mu gutangura imigambi yo kwikorera utwabo. Cane cane usanga mu bihugu bitari bike abakenyezi batoroherezwa mu nzego zijanye n'ubutunzi nk'amabanki n'ahandi. Akenshi usanga bataronswa amadeni canke ugasanga basabwa inyungu nininya ku madeni baba basavye kuruta izisabwa abagabo. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza ry'abakenyezi ku isi, Kathleen Russell, yari ifatanyije n'abaserukira ishyirahamwe ryigenga rifasha abantu kuronka amadeni ribicishije kuri internet hamwe na banki yitwa Inter American Development mu ngingo yo gutanguza umugambi mushasha wo gufasha abakenyezi gutangura imigambi yo kwikorera utwabo. uwo mugambi utegekanya kuzofasha abakenyezi mu bihugu 83 kuronswa imitahe muri uwo mugambi mu gihe cyose banki runaka izoha ideni umukenyezi wese azoba yashize umugambi wiwe kuri urwo rubuga rwa internet rw'ishyirahamwe Kiva ishyirahamwe Kiva rizoha uwo mukenyezi amafaranga angana n'umutahe iyo banki izoba imuguranye muri uwo mugambi kandi hazoba hariko harayigeranywa amakuru yerekana uburyo uwo mugambi uzoba uri kuragenda ukora mu bijanye n'ukuntu umukenyezi yoroherezwa kuronswa amafaranga akenera gukoresha mu migambi yiwe yo kwiteza imbere. Uwo mugambi wo gufasha abakenyezi kwikorera utwabo ugamije kubafasha kwiteza imbere mu buzima mu gukuraho inzitizi zibatuma batagira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko.
Iryo ryari jambo ry'intangamara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse cy'amake makuru twabashikirije. Alois
koze Frederic nkundikije amakuru twabashikirije mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Abantu 14 b'abasivile hamwe n'abasirikare babiri barishwe barashiwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi batandatu muhari wa Al-Qaeda. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi w'Imana cyabereye ahitwa Grand Bassam ni kunkengera ikiyaga haruhande y'ihoteli yitwa Southern Star ahurumbirwa n'abanyamahanga benshi. Abantu bashika 22 barakomeretse muri ico gitero. Perezida wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara yemeje ico gitero cyabahasize ico gitero cyabashize ubuzima acya amesha ko abagizi banabi bose bishwe. Leta z'umwe za Amerika yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Mu gihugu cya Mali naho umusirikare yamuka mu gihugu cya Chad wo mu nteko za ONU yarishe arashe abasirikare babiri bagenziwe akomeretsa n'ugira gatatu mu buraruko bwa Mali ejo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Radia Ashuri amesha ko hari uwundi musirikare yarashwe ku munsi wa gatandatu yagirizwa kurasa bagenziwe ahitwa Tasalite ni mu ntara ya Kidale mu gihugu cya Mali. Ubu bwicanyi bubaye ubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi zitatu muri iyo ntara nyine ya Kidale ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri guheze. Umusirikare yamuka muri Chad wo mu nteko za ONU yarishe umukomanda wiwe hamwe n'umuganga w'izo nteko. Mu gihugu cya Turukiya abantu bashika 34 nibo bishwe bahitanywe n'ikibombe cyaturitse ku murwa mukuru Ankara ejo ku munsi w'Imana. Umushikiranganji wa Turukiya wa magara y'abantu Mehmed Muezzinoglu yamenyesheje ko abashika 125 bakomeretse baciye bajanwa mu bitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru Ankara. 19 muri bo amesha ko bababaye cyane. Muezzinoglu amesha kandi ko icyo gitero cyabereye hafi yahitwa Kizilayi hari imiduga kandi hari ibituro by'imiduga yunguruza abantu ni hafi y'ubuserukizi bw'ibihugu bitari bike hamwe n'inyubakwa za leta mu gihugu cya Turukiya. Muri Zimbabwe inama nkuru y'abepiskope muri ico gihugu itegekanya gutunganya inama hagati y'imigambwe ya politike hamwe n'abakandida bazoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu.
Juti mwese mkunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kanda kanya kugushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'izuma hamwe na Fatukarara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri mikromo ari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.